Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga musanzwe mwumva buri munsi amasaha ya saa 10 i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira hanini ibibazo by'abakenyezi n'abigeme. Kuri uno munsi wa kabiri turiko turaganira, tugiye kuganira nako n'umugwi w'urwaruka rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mugwi ukaba ari wo uri kurategura amahiganwa ya Mr na Mrs Burundi America mu gisagara cha Davenport muri leta ya Iowa, ayo mahiganwa akaba zoba ku itariki 18 z'uku kwezi kwa gatandatu, yatangujwe n'umwigeme Isabelle akaba ariwe umwe mu bigeme batanguje ayo mahiganwa, umwe mu bigeme batanguje ayo mahiganwa muri yo leta ya Iowa hamwe na Nishimwe Marie. Ayo mahiganwa rero akaba ariko aritegurwa muri ino minsi kwitabirwa n'urwaruka rwinshi rw'abarundi ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kuganira nabo twumve ingene bateguye ayo mahiganwa, batubwire byinshi byerekeye ibikorwa by'urwaruka ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri ayo mahiganwa n'ibi bikorwa by'urwaruka rw'abarundi, urwaruka rw'abanyafrika bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko baragerageza kwiteza imbere no gufasha ikibano aho baba hamwe n'igihugu cabo cabibarutse c'u Burundi mu bikorwa bitandukanye. Ikaze mwese kuri Facebook yacu murashaka gutanga nimero zanyu nkuko bisanzwe mugaterera. Adresse yacu ni VOA Radio yacu, kuri Facebook ni VOA Radio yacu, aho mushaka gutanga nimero zanyu. Ikaze mwese rero
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ako karirimbo katwibutsa ikiganiro muri Sanga, ikiganiro mwumva buri munsi muri aya masaha ya saa 10 i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi tugiye kuganira kubijanye n'urubanza ruzaba mu ndwi iza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ndwi iza harimirije amahiganwa ya Mr na Mrs Burundi America ku itariki 18 z'uku kwezi kwa gatandatu mu gisagara cha Davenport muri Leta ya Iowa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo mahiganwa ariko arategurwa n'urwaruka rw'abarundi bafise imigambi yo gufasha bagenzi babo kwijukira ibikorwa by'iterambere hagati yabo mu kibano aho bari no mu gihugu c'u Burundi cabibarutse. Mu kiganiro rero muri Sanga c'uyu munsi turaganira n'abariko barafasha gutegura ugo rubanza hamwe n'umwe mu batsindiye ayo mahiganwa mu mwaka uheze, ya mahiganwa ya Mr na Mrs Burundi America. Ribaye irya kabiri rero ayo mahiganwa abaye, yatanguye mu mwaka uheze wa 2021. Ayo mahiganwa yatangujwe n'umwigemwe ndi kumwe n'Imana Isabella na bagenzi biwe. Uno munsi umwe mu bagenzi biwe turi kumwe ni Nishimwe Marie akaba yarafashije mu bikorwa byo gutanguza ayo mahiganwa. Turafise kandi ku murongo wa telefone Mbanzamihigo Ibrahim ni umusore yatsindiye ayo mahiganwa mu mwaka uheze nka Mr Burundi America. mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Nibo turi kumwe rero batuganirize kuri ibyo bikorwa barimwo, ibyo bikorwa byimirije kuzoba mu ndwiza n'ibindi byinshi basanzwe bakora nk'aba jeune b'Abarundi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubivutse nk'uko bisanzwe murashobora gutanga nimero zanyu kuri Facebook, Facebook yacu ni VOA Radio yacu, kugira ngo mushobore guterera mubaze ibibazo mushikirize ivyumviro nk'uko bisanzwe. Muri kumwe rero na Oriane Itangishaka nk'uko bisanzwe, muterere mu kiganiro nk'uko bisanzwe. Reka twakire bagenzi bacu twashobye kuranga ku murongo wa telefone mu kiganiro cy'uyu munsi. Mpere kuri Nishimwe Marie. Amahoro neza Marie.
Namahoro, mwakoze cyane kuba mwatumirije kuza kuba yagisha no kubatera inkungu. Hanyuma tukaba tunezerewe no kuvuga ibyo turiko turakora n'ibyo dushaka kugeraho kugira duteze imbere Uburundi n'Abarundi aho bari hose mu bihugu byose, cyane cyane mu Burundi no ngaha muri Amerika.
Urakoze cyane. Uyo ni Nishimwe Marie. Nishimwe Marie mwishyira hamwe Mr and Mrs Burundi America. Amerika mpindukire na kire na Mbanza Mihigo. Nize kandi ko ndarivuga neza izina rya we Ibrahim. Ibrahim, kazi neza nawe mu kiganiro muri Sanga.
Ego, murakoze. Izina urivuze neza. Nuko Maria vuze ati turumva umunezero kuba muduhaye akanya twatwicaye namwe kugira mutumenye kandi mumenye niko batuko turakora.
Urakoze cyane, urakoze cyane uti mutumenye. Ego, reka duheraho nyene tubabaze abo muri bo kubatabazi. Hariho ba jeune bamwe barabazi kuri Instagram, kuri Facebook n'ahandi, ariko nko mu bihugu by'u Burundi n'u Rwanda canke n'ahandi ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abatabazi. Mpere kuri wewe Nishimwe Marie, abatakuzi Nishimwe Marie ninde muri make, wavukiye he, wakuriye he, uri mu bikorwa bihe muri misi?
Jewe kwizina ni Nishimwe Marie, nkaba navukiye muri Tanzania, nakuriye muri Amerika, ariko ndakunda gutembera mu Burundi. Ntago mba nk'ubutazi Kirundi cyangwa Abarundi, nubwo bitugora gake gake. Nkaba nkora mu bintu byerekeranye ibiharuro, financial mathematics, nk'umu investment performance analyst. Niko kazi nkora ka buri munsi, ntago nzi kugasigura mu Kirundi, sinzi nuko babifise mu Burundi. Ariko hanyuma nkakunda kubyina indundi, ndakunda gutamba cyane, kandi nkakunda guhura n'Abarundi kazi aho ndabonye hose no guteza imbere igihugu cyacu.
Urakoze cyane. Ati niga financial mathematics, urumva ni ibintu bijanye n'ibiharuro, kwiteza imbere, ubugwiza tunga n'ibindi byinshi byerekeye ibiharuro. Tugerageje kubisigura, birakomeye cyane. Tuzoguhamagara mu kindi kiganiro bisigure neza, kumbure tere intege n'abandi bashobora kubijamwo. Numva umengo ni ibintu bishobora kwinjiriza amafaranga mu buryo bukomeye.
Urumva ni ibintu kenshi kubera nibyo nkora mu kazi kajyanye na investment,
kugwiza itunga
cyangwa guharura ibiharuro mu bagwiza itunga kugira ibintu bigende neza, ari ryo terambere dushaka kubona mu Burundi. Urumva ibyo tuzobibandanya ikindi gihe
cyane rwose. None ga Nishimwe Marie, murantunga mufite imyaka ingahe? Uvuze ati mwavukiye muri Tanzania, mukurira ngaha, ubu mugeze ku myaka ingahe?
No, ubu mfite imyaka 26, ariko nzokwiza 27 coming up soon.
Ego cyane, urakoze cyane Marie. Reka mpindukire mbaze na Ibrahime, we turakubona cyane kuri Instagram, hari igihe ugira ama Instagram live, hari igihe uri kuri Facebook uri kuratubwira byinshi bya Mr and Mrs. Ibrahime, muri make ninde, yavukiye he, yakuriye he muri make?
Kumare vuze na je navukiye mu gihugu cya Tanzania, kama uhurira aha muri Amerika. Muganaje kwanza ukwezi kuza nazingiwa nagiye gutembera ngaho mu Burundi, nzaba ndi kumwe n'ababyeyi. Urumva icyo ni ikintu kiri ku mutima cyane rwose, kandi sisho umwete cyane rwose no kwishima kuba nzaba ndi mu gihugu cy'u Burundi. kumyaka mfite imyaka 25 ukwezi guheze none kwezi imyaka 25 nkaba nigiye psychology kukazi naho nkaba nkora ndo mu case worker nkora na organization ngaha yitwa World Relief ifasha ya kunovuga ifasha abantu bashasha baba binjiye mu gihugu kubafasha kuba gutangura ubuzima bwabo bushasha mu gihugu binjiyemo no kubafasha kurondera ubuzi kubafasha kubaho neza kazi kenshi na kenshi umuntu ari mushasha mu gihugu bira binananirana kuba utazi ururimi cyangwa kuba utazi ngaho ugende hehe na hehe so ni kubafasha kugira na bene biyumve sawa biyumve ko bari bameze neza so cyo niko kazi nkora
bitegerezwa kuba biryoshe gukora akazi nkako nk'umuntu yavuye mu bindi bihugu agashika ngaha akabona ingene gutangura ubuzima bitoroshe ariko ubundi kaba ari wowe uri kurafasha abandi gutangura ubuzima bushasha
cyane gose kubera urazi ko audi hose ucishe mu gihugu bushasha ni byiza kuba ubona nk'umuntu avuga ngo ururimi nka wewe cyangwa umuntu musa kuba kubera natwebwe tufitikira abantu kigusha ngaha muri kigugu cya Amerika ibintu twaciye mu bintu byatugoye so kuba ndi ku ruhande go nofasha umuntu avuga ikirundi giswahili akabona ko umuntu akaramfasha na nyene n'umuntu asanaje naje kandi bise tuse nka histoire meze kumwe niki niki yani umva iteka kuba ndagisisi
Nje cyane reka tugume ngaho gato mbere ko tuja mu vyerekeye amahiganwa azuba mu ndwiza mbanze nganire namwe nka bajene b'abarundi baba nga muri tazunzu mu z'America mwavuze muti mwavuki muri Tanzania hari habarundi benshi cyane hano muri tazunzu mu z'America baje bava mu gihugu cha Tanzania mbere namwe bwe mwanavukiyeyo muza ngaha mwito ko muri abarundi ariko mwavukiyeyo ubu mukaba muvuga yuko mugiye kuja mugiye kuja Ibrahim wewe ntangure kuri wewe mugiye kuja muri mu Burundi kuhabona embega Ibrahim ubwo bari ubwa mbere wewe uja mu Burundi kuko benshi muri uyu mwaka nduva ko bazoja mu Burundi ku nchoro ya mbere batigize bahabona mu buzima uba warigeze kuja mu Burundi niki kica gutumye ugira urwo rukundo rudasanzwe rw'igihugu utavukiyemo ariko ubunye wita ko uri mu Burundi
Je kurande kurande gwanje azaba rubwa mbere ngiye mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi bazi aho dukuri aho twakuze ababyeyi bamwe batubwira tuzi turi abarundi dukeneye gukunda u Burundi bw'iwacu batubwira you know ko dufise familia mu Burundi ko dufise imiryango mu Burundi bakatubwira ko dukeneye kuhabona sivyo kandi je ndumuntu nakuze naho nabikiye muri Tanzania nakuze nzi ko jewe ndi mu Burundi akaranga mu mutwe wacu ko ariko mu Burundi so ku mutima je namye n'umuntu yumva ko no hashika makanda habone mbone yabi wacu mbone uko hameze naho niwa imyaka mirongo ingahe muri Amerika ndama ndi mu Burundi so kuba ndama n'u Burundi ni byiza makanda naje ngenda habone kora mbone iwacu so icyo ni kintu cyamye ku mutima ni kintu nakuze nzi kandi nikimenye nakuze mbigwa n'ababyeyi ati makao wamumenye ko uri mu Burundi nako imico y'iwacu yose iri mu Burundi kora naho nakuriye muri Tanzania yose nisinigeze mura menya imico y'iTanzania nakuze menya imico y'iwacu y'iKirundi andaha muri Amerika ego dukuriye mu mico nakaranga umuntu ko muri Amerika mugabo ahariho hose ndi nakuze menya imico y'ikosa y'iwacu y'iKirundi
ni bintu bidasanzwe na gato kuko niyo uri kuravuga ikirundi urakivuga neza cyane bisigura ko mu muryango ikirundi mukivuga cyane hamwe nawe Marie nawe niko bimeze uramaze wabaza ko ukunda kuja mu Burundi ukija ubwa mbere ikintu cagutumye wumva ushaka kuja mu Burundi nk'umuntu yavukiye muri Tanzania ugakurira muri Amerika umaze imyaka ingahe muri Amerika mu Burundi wahabonye gute kugira ngo ugire urwo rukundo rwaho
urumva twebwe twaje mu 2007 so imyaka 15 niho tumaze no ariko twebwe twagiye mbere yuko tuza ngaha ubwa mbere mama yaravuze ati nta kuntu mwogenda mu mahanga mutazi igihe muzogarukira ino mugende mutahabonye mugende mutabonye basenge banyu mugende mutabonye ba onkre urumva ntabwo byumvikana so kwege nagiye mu Burundi bwa mbere mu 2005 narahakunze cyane kubera nyine uyumva kari muhera kubaho nk'imunzi ubaho uvuga ati ah ahasi muhere wacu hari gihe tuzosubira mu Burundi urumva natwe twabayeho nk'uko Ibrahim yabivuze twabayeho tuvuga ati ngaha ntago ari wacu nubwo twahavukiye ntago ari wacu mu Burundi ntihari wacu ingendo bwa mbere rero navuga ati oh aha ni muhira kubona ba banyokuru na sokuru bwa mbere byari umunezero cyane byatumye nshaka kuguma subirayo bituma ndanahakunda cyane
n'umugisha cyane ko nabari bakiriho ushobora kugenda ukababona wagiye mu yihe ntara ugiye mu gihe gisagara igihe waje mu Burundi
twebwe rero turabanye Kayanza rumba twagiye mu Kayanza n'Ingozi urabona ko hegeranye niho bwa mbere twagiye ariko kenshi na kenshi iyo ngiye tugenda aho nyine mu Kayanza cyangwa Bujumbura
ama nawe Ibrahim Bujumbura ushaka kuzobona hehe
yeye nchaka kuona wawo mgozo iwacu dituruka mama atazambi kudituruka murumonge so niho kumutima niho hano nuvuga nshaka kubona kubera niho haba imiryango iwacu kuva mvuka nakuze numva ko njye iwacu papa afise awe bivukana awe nuvuga ati nize basenge we wanje ntarabona bene baba batuye irumonge kabara hantu je nshaka kubona cyane rwose
nk'umuntu amaze kuja mu rumonge inshuro nyinshi no kugira yuko ari ahantu heza cyane ni kumazi kwitanganyika nukuri harateye igomwe uzoneze guhabonye ego uzojya gafi barakunda ifi n'uburobe urumva ni witegura mikeke reka rero bagenzi tuje mu bikorwa muri imwe byo gutegura urubanza rwa Mr na Mrs Burundi America mereye kuri wewe mbere ko tuja ku mirongo ya telefone kuko turazi ko nabanywanyi baraza kubabaza ibibazo byerekeye ku rubanza n'ibindi byinshi Marie urubanza mwateguye urubanza mwanagize no mu mwaka uheze ni kubera iki mwatanguye ibi bikorwa byo kugira amahiganwa ya Mr na Mrs aho muri leta ya Iowa muri
urumba tutangura hariho abatanguye Miss Burundi USA babitangurira muri Arizona hariho baca barabiheba ariko hanini twe twashatse gutangura kwitwaje guhintege ndibaza niko babivuga gutera intege ugwaruka kugira rudebe ibintu ngo barukunda cyane kandi bongere babishyire mu ngiro babikore mu cyongereza babyita empowerment
gutera intege
hanyuma rero tukabikora buri mwaka tukabikora nko kumenga no bivuga neza nitwaje yuko twoha ijambo n'ahantu ubwo rwaruka rushobora gukorera ibyiyumviro byabo akabiri ibyo bintu twabonye twebwe tutaronse turiko turakura turiko turagenda muma universite turiko turashaka ibyo turiko turiga hanyuma tukavuga yuko urundi rwaruka ni rwabikora abandi bazobibona bamenye yuko atari bo bonyine bariko barashaka gukora nk'ibyo bintu
ego birumvikana turumva ko hazoba hari amahiganwa batari baca abajene bariko barahiganwa kuza kuba umu miss cyangwa umu miss duhindukiye kuri Ibrahim Mr Burundi America wewe waratsinze mu mwaka uheze baragutera amashugwe Ibrahim hose Instagram Facebook vyagenze gute kugira ngo winjire muri aya mahiganwa Ibrahim tubyire muri make icatumye winjira mu mahiganwa ya Mr Mrs
ego murakoze cyambere no vuga ati nuko ubambere nk'ivyumva cyo kumutima cyambere nibaje niko nuko ati kenshi na kenshi umvise ijambo ryo byampinga cyangwa kwirukira imeze kuba miss au cyangwa mister kenshi na kenshi twakuzwe twumva ko ari ibintu by'abakobwa gusa sibyo ama twumva amiganwa agiye kuba bameze hama izobala mukuru wabyo adusugurira ati ko turiko turarondera ko yani kugushira ugaruka rwacu rw'Urundi imbere nitwara abagusa ngo tugire ngo abakobwa gusa sivyo dikene gufasha abahungu n'abakobwa kubira iki kugira dufashe kwerekana akaranga muntu kwacu ku Burundi twese abarundi no kugira nkuko mama yavuze empowerment bikeni kwerekana ku ruhande gose ama nabonye ubwa mbere no gutinya naratinya nibaza ibintu byenzo bishobora ngo kubera nabize ngo urukundo ku mutima bwo kuvuga ati nize nkeneye kwerekana karamwona akarangumuntu kacu ku Burundi mbona impaka naje ndabijamo
ego hama urabijamwo uranatsinda akarukaranga ku Burundi uraronka uburyo bwo kukerekana ukoresheje iryo zina ryawe nyine rya Mr Burundi nyene
cyane gose n'ukuri navuga ati cyambe na mbere n'uko nibushimira nyene iri organization ya Mr Burundi America kubera bamaze kumfasha kenshi kenshi cyane gose mu byinshi cyane gose n'ubuzima ngiye nakora muri umwaka wose ibintu nakoze yani bihambaye yose yani dari kugira nerekani akaranga umuntu kacu ku Burundi so nakoze ibintu byinshi cyane gose
mu kanya kari imbere rwaza kutubwira bimwe muri ibyo bikorwa hama na proje wa wara presence wo barashize imbere wara warerekanye gihe wari kurahiganwa ariko mbere yaho reka nkuko ntitwigungere jambo n'ikiganiro twenyene abanywanyi bishwe rya America kuri Facebook baratangiye guhamagara nabo nyene baterere reka duhere ku witwa Marcel Kazeneza mu kiganiro
murakoze cyane kunyakira nami ndabaramukije
yego
nitwa Marcel koko nkuko bivuze mba mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda ni igihugu cy'abaturanyi nawe bavandimwe mwadutumiriye uyu munsi ndashaka kubabaza ndo kwikubitiriro ndashaka kubanza kubakeza kwitinyuka bagize baka aho bari mu bihugu by'amahanga bakabasha kwitinyuka bakirekura nongere mbashimire ururimi gakondo rwabo bararuvuga neza cyane 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 biba bishimirwe kabisa
turakomera amashi
hanyuma tuzi ko iyo hari gutegurwa ihiganwa nk'iri ngiri usanga harimo abaterankunga babashyigikira urumva Miss Burundi Miss Rwanda bitewe n'ibihugu baherereyemo irushanwa rya Miss hari abaritera intege bakarifata mu mugongo none bo bari muri Amerika ariko barategura Miss Rwanda Amerika so barashyigikirwa nande ese komunote population y'u Burundi iri aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika diaspora yabo ibatera intege irabashyigikira cyangwa bashyigikirwa n'abanyamerika bose muri rusange icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri nk'urubyiruko usanga mu bihugu bamamo bakomokamo hari ukuntu ubona ibijyanye n'ubuzima numvishe ko misa w'umwaka ushize aho ngaho we anakora mu bijyanye no kuronderera ubuzima abimukira usanga mu bihugu abantu benshi bo muri Afurika bajya gushaka amikoro i Burayi ndetse naho ngaho za USA ababaza nti aho bamarira guhiganwa bakabona ikamba bakaryegukana misi ndetse na misi Burundi ariko batuye aho ngaho muri Amerika iyo barize urubyiruko ruri kugwa mu nyanja ruganiye hirya barugiriye ihe nama hari ukuntu bamara abantu bagera i Burayi cyangwa se mu bihugu bimaze gutera imbere bakaronka akazi ariko bagasa nk'abirengagije ibihugu byabo by'amavukiro ari nacyo gituma ubona tukibona urubyiruko rwinshi rwiyahura buriya iyo mvuga abantu bajya mu Burayi babona ni nko kwiyahura bavuga ati reka tugere no muri ibi byose n'ikintu mu by'ukuri babona ni iyihe migambi imigabo n'imigambi bafite urubyiruko rwo mu bihugu bakomokamo nibura ku buryo ushobora kuvuga ngo aba naba batewe intege n'aba ngaba kubera ko barahangana iyo migambi bagifitiye ibyo bibazo bibiri ku kibazo kimwe muri make bashyigikiwe na bande iyo marushanwa aterwa inkunga na bande se n'abarundi ni komunote y'u Burundi iyo ngiyo cyangwa se ubwayo n'abanyamerika bose muri rusange murakoze nicyo kibazo kiri muri iki
Marcel turagushimiye reka tubanze twakire ibibazo by'ubundi mbere y'uko bakwishura ikibazo cya mbere turaza kukiha Marie icerekeye aba bashigikiye hamwe kindi cerekeye impanuro ufitiye ugwaruka turagiha Ibrahim reka nakire ku murongo wa telefone Nsabimana turi kumwe ku murongo
yego turi kumwe cyane
amahoro neza
n'amahoro n'amahoro
kaze mu kiganiro muri sanga ikibazo cyanke cyiyumviye
murakoze cyane imperereye Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda ndagira ngo kirende ngira icyo mvuga kuri ibi kuri abantu bategura minsi za Miss Burundi, Miss Rwanda n'abandi. Ibikorwa bakora rwose ni ibyo kubahwa n'abantu beza. Biriya ni muri kamideri cyangwa amarushanwa y'ubwiza ni meza, kuko atuma abantu batinyuka urwaruka abakobwa ba Nyampinga bakagera bakigaragaza bakagaragaza impano Imana yabahaye muri. So ndagira nshimire rero ayo ma community afasha abo bana kwitinyuka, kuko barashoboye kwitinyuka. Ni byiza, bituma abantu bamwe na bamwe biteza imbere bitewe no kuva mu bintu byo kwitinya. So n'abantu bo gushimwa ni ukubashima, ahubwo ni ukubasabira. N'abandi bantu bagire batera inkunga Miss Burundi, Miss Rwanda, Miss World itera imbere, kuko igiraho ikura urwaruka by'umwihariko abakobwa. So nuko bashima muri rusange. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Nsengimana. Ibyuvuze nibyo koko, nk'uko Ibrahim yari yabivuze ati yaratinya ntiyumva yuko yobikora, ariko kubwira ishyirahamwe atararishimira ko najyaraje rigashobora kumufasha guseruka kuri ibi bya Nyampinga, kugira ngo nawe nyine aserure ibyiyumviro byiwe. Ni nacyo gituma twanabatumiye batubwire ibyo byiyumviro byabo bafise muri bo biciye muri uko kuba mu bamisi. Reka rero mpindukire kuri Marie yishyura ikibazo cerekeye ababafasha batera intege, mbega bo bari Abarundi, bo bari Abanyamerika. Muri make Marie uravye ariko barabatera intege n'aba batera intege mu myaka iheze mu buryo bwa rwo bwose, nibande muri make?
Kamera cyane ko twamaze tukabashimira kuduga kwijya mu novuga yuko unabarundi benshi abanyamerika barimo, ariko ntago ari benshi nk'uko twaba tubishaka, kubera turashaka kumenyesha n'abanyamerika yuko hariho abarundi babana nabo, hari abaturanyi babo. Hanyuma kenshi na kenshi n'urundi rwaruka nkatwe ruriko radufata intege, kandi turabishimira n'amakominote, cyane cyane kominote iri muri Quad City, Iowa na Illinois. Nabo baradufata mu mugongo cyane, tukongera tugafatwa mu mugongo n'ishyirahamwe ryitwa Tuvugane, kandi tukaba turiko turarondera n'abandi bashobora kudufata mu mugongo. Nibyo novuga, kandi naho nogeza, ariko novuga kenshi n'urwaruka ruri kuradufata mu mugongo, kubera ibyo twavuga yuko ari ibintu bihambaye cyane.
Nibande bandi none wipfuza guhamagarira kubatera intege, haba ari muri komunote y'Abarundi, mwipfuza ko bogira iyindi ntambwe yo kubafasha ngo mukorane ngo babafashe muri kwije canke muracakeneye ubufasha?
Turacakeneye ubufasha. Jewe nk'ibitekerezo byanje navuga yuko community zose zo ngaha muri Amerika n'izo ngaho mu Burundi, no kwifuza yuko twakorana tugafatanya mu mugongo. Hariho n'ibindi turiko turakora in the background sinashobora kubivuga kubera ntago biragenda mu buryo inarema, ariko ni byerekanye n'abategetsi bashobora kudufasha mu mugongo.
Ego reka mpindukire ikibazo cerekeye impanuro. Masere yavuze ati impanuro mufitiye ugwaruka, Ibrahim, impanuro buha ugwaruka ruriko rukurira mu mahanga cyane cyane, zoba ari zimwe mu mpanuro wipfuza yuko ubashikiriza? Turaza kubandanya tuvuga ni kuzindi mpanuro zerekeye ubuzima busanzwe, ariko wohera kukihe kuyihenyisha yerekeye impanuro ufitiye ugwaruka muri iki gihe?
Uwo Marcelo bagiye kibazo kiza cyane rwose. Icyo navuga ku mpanuro gikuru cya mbere na mbere ko nahabwa ariko by'iwacu abo tungana mu myaka, navuga ati icya mbere ukeneye umuntu ni kwiyemera, sivyo? Ukiyemera ko ukabona ko ivyo ushaka gukora bifite akamaro, icyo navuga nicyo cya mbere. Kandi ikindi ni uko twebwe dukuriye mu mahanga, twebwe twakuriye mu mahanga, turi abantu twakuze nti twumva gusa ati ngo iyo tuva ni hanaka, iyo tuva hameze kunaka. Hama ababyeyi bacu badukuza batubwira ati kunda amashuri, kunda kwiga, nibyo bizagufasha gutera imbere, sibyo? Mvuze uko cyangwa mvuga ati aho uri hose kira umuntu wari wose nibari tuwe mu bajene cyangwa nabakuze ni ubwa mbere ukeneye gukunda urundi bwacu kubera ahantu hakunda cyangwa ukunda urundi bwacu no uguha ziya nguvu zuko zo gutuma userukira urundi neza kandi ukaguserukira yani umuco wacu yani ngo cyo gikuru niki no vuga cyane ni kwama yani ukunda icyo ukora cyangwa ukunda ifite icyo cyo cyose ku mutima cyangwa mubwe mu mutwe nimbari ndoto nimbari umugo ushaka gukora ko yani ucemera washoboye kugikora sivyo na gutinya n'ibintu bisanzwe ariko ni kwita imbere yani ukavuga ati oke kimeze ndagikunda kandi cyo ndacyumva mu mutima cyangwa kugikora ani naho warohose wo hanze kugira ati nze oh wenda cishobora niko kako uwo muntu akugera ko atagishobora kubera nyene aho yagiye ntiyagishobora magana izi dugati nawe wewe n'umuntu ntiwagishobora cyo gikuru nubwira abantu bose
kwizera
kugwaruka yawe ni kwizera icyo wumva ku mutima
ko kwiyemera
cyane gose
yego urakoze cyane urakoze cyane Ibrahim ego kujya bujyanye biragoye gushika ku kintu tizera muri wewe yuko unagishoboye ego reka duha karyo no witwa Daniel ku murongo wa telefone Daniel mahoro neza
mahoro
urahura kome
ego turagumye
uherereye ka Daniel
sa
uherereye he
ndi nga ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba
Makamba ni hafi yo mu Rumonge urumva mutumire turi kumwe Ibrahim yipfuza kuza muri ako karere muri ako gace mu kwezi kuza ni umurundi yakuriye muri Tanzania kuriye muri America tigera atarigaraza mu Burundi ariko yipfuza kuzoza hiyo mu mwaka mu kwezi kuza ngo abone igihugu cy'u Burundi ikibazo cyane cyumviro w'umufitiye kubijanye no kuba muri aya mahiganwa ya Mr. and Mrs. Chanke nk'umujene aba muri Leta Zunze Ubumwe za America muri rusange
ntangwe gusayimba bazi ngirango ndaza guhava mbazi kibazo coba mwishyuye kuko amajwi ntiyari guhita neza ntikumvikana kibazo nagira mbaze ubwa mbere nagoma ndabashimiye cyane kuko mumaze kuzana ishingiro nk'iki biratunezera cyane kuko mu minsi yeze twara tubona urunganwe abana twakuranye urungano rw'iwacu twiganye bazi no mu Burundi ukamengo nta nuko twigeze tumenyana undumva ko bitanguye kubuza rero nagira ndababaze yuko hari muba mwarashinze nk'amashyirahamwe cyangwa amashyirahamwe yo kwiteza imbere yahurikiyemwo abarundi rwaruka rusabye rurino iwacu nabandi bari hiyo iwari kugira ngo duteze na cyane cyane agakorera hino mu gihugu cy'u Burundi kuko ndazi naho nabagiye hiyo yuko igihugu cy'u Burundi rwuma ari kigo kibyeyi cyababyaye ego nico nagira mbaze muri make
urakoze cyane urumva amashyirahamwe yokorana hagati yari mu Burundi n'ari muri America Ibrahim na Mari baraza kudufasha mbere yaho ko bakwishura reka mbanze nje kuri Jean Long amahoro neza Hello John.
Mahoro.
Urahura ko.
Hello.
Yego, turakumva.
Yego. Nitwa Daniel nagiraga ngo mumbarize. Ese mu byukuri nkabo bakora muri ibyo bintu nta mbogamizi babonamo zikomeye bakabona bisa naho ari igihe bigera bakumva bafunga. Ese mu byukuri nimba babona imbaraga bumva ibikorwa byabo byagera ku ruhe rwego barumva barageze iyo bajya banatubwire mu by'ukuri watsinze ku iryo rushanwa ahabwa ibihe bihembo agashimwa ahabwa kabakanga n'iki kamubesha mu gihe kinga n'iki ese yafasha n'ababyeyi kwiteza imbere murakoze cyane
ego mbere yuko tubandanye reka mba nze nsubiye kuri cya kibazo cerekeye amashyirahamwe Marie sinzi ko wimirije kuja mu Burundi ariko na Ibrahim ko murashaka kukivuga ku kintu hari amashirahamwe muba mufise ngaho muri ayo wa muri America muba mwifuza yuko akorana naye ari mu Burundi haba mu byo kwiteza imbere mu ba jeune cyangwa mu Burundi muri rusange muri ko murakorana naye
je icyo no manza kwishira no ko no vuga yuko hariho ishira hamwe dufise n'abagenzi banje bidafatanije na pageant na Mr. and Miss Burundi yitwa Burundian Youth of Tomorrow bifasha abanyeshuri makamba numvishije bakibajije kabi makamba bifasha abanyeshuri makamba kugenda ku ishure kubagurira impuzu no kubagurira ibikoresho by'ishure tukaba twaritanguje mu 2015 ni koga yuko bitunezereza cyane kandi dushaka gukora ibisumba ibyo twakoze muri no myaka indwi iheze hanyuma amashyirahamwe yo ngaha muri Amerika nayo ariko aravuka kandi akora ibintu byiza turashaka gufata mu mugongo ishyirahamwe ryitwa Beauty Out of Dust ni ishyirahamwe ryo ngaha muri Amerika rikora mu Burundi ariko ntago nibaza ko jewe na Ibrahim turikoramo ariko turabagenzi bayo nibyo novuga ariko nk'uko nyine tuzoza turatera imbere buhoro buhoro dushaka tuze turakora n'imigambi yo ngaho mu Burundi atari yo ngaha gusa mu migambi yerekeranye niyo nigifasha abo muri Amerika nayo amashyirahamwe atandukanye afasha abo muri Amerika Mr. Miss Burundi ni imwe muri ayo kubera amezi icyenda dufata amezi icyenda atandatu kugeza ku icyenda turiko turitegura ntago ari kwiyerekana gusa ntago navuga ko ari kwiyerekana gusa turigisha imibereho yo muri Amerika ukungene umuntu ashobora kwifata ukungene umuntu ashobora gutera imbere mu kazi kiwe no kungene umuntu ashobora gutanguza business ya ibikorwa byiwe bya buri munsi n'inzira yocamo kugira bitangure kubera twese turazi ukungene ibintu bigoye gutangura urumva rero iyo abiyerekana bamaze gushyira kuvuga yuko bashaka kwiyerekana bari turabafasha kwitegura amezi icyenda kugira bashobore kwibeshaho nyuma ya Mr. and Miss Burundi America iyo bahejeje guhiganwa
ego urakoze cyane ego hama babajije Daniel yabajije ibyerekeye inzitizi muri aya mahiganwa Ibrahim kumbe wabivuga kuri iki kibazo canke kumbure n'agashimwe uba wararonse ko bakagufasha muri iki gihe canke mu biko gurimo
cyambere natangurira ko ni kuko babajije cyamashira hamwe cyo nongeza ko kuvye Maria yavuze na general nsiteka mu maproje amwe nakoze kuri uwo mwaka proje nakoze imwe twatanguye ishyirahamwe rya rifasha abarundi baba ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zene abagenzi banjye twatanguye ishyirahamwe rifasha abanyeshuri uri umuntu ujya ngaha muri Amerika turazi ko kwiga kuri kaminuza ku mayunivesite kenshi na kenshi bitwara amahera menshi sivyo amashyirahamwe twatanguye ni ishyirahamwe yitwa BSF Burundian Scholarship Foundation ikaba ari ishyirahamwe rijejwe no gufasha abanyeshuri b'abarundi kurondera amahera yani kuronka imfashanyo cyangwa intera nabyo ishobora gufasha umunyeshuri wari hose yiga ngaha muri Amerika icyo ni ishyirahamwe twatanguye hama ku kibazo wari ubajije kijyanye akakanije agashimwe na naronse igihe natsinda agashimwe naronse navuga ati icyambi na mbere umunsi nakinze naronse scholarship nyine yinjije y'igihumbi niko gasimu naronse kuri uwo munsi igihumbi cy'amadolari umugano uvuga ati yani ku makuru agashimi naronse yani ni ibikorwa nagiye nakora amaproje nagiye nakora ku umwaka wose n'ubu nariko nakora kora urumva sinavuga ati nizeho narashe agashimi kamwe kubera ibikorwa nakoze n'ibikorwa abantu nagiye mpura nabo uko yani uko byagiye bigenda mu mwaka wose ni ibintu bihambaye byose so umbajije ati ngo agashimwe kamwe gusa sino kushyira ndetse agashimwe kamwe so ikubwa nakoze ku mwaka wose ni kugashimwe ngo ati nizi akaniko bashimwe iyi organization ya Mr. na Miss Burundi America ya mai
ego ni ndumva ko nk'abajene muri ko mwitunganya neza cyane ku buryo ko mushobora gukora igikorwa nk'iki mukanatanga amafaranga ashika ku 1000 $ hagati yanyu si ibintu bito na gato Ego reka tubandanye ku mirongo ya telefone abandi bifuza kubabaza ibibazo bashikirize byumviro turafise Mugisha. Mugisha uraho neza?
Naho muravu.
Amahoro.
Amahoro.
Kibazo cyane cyumviye.
Mbere na mbere turabashimira cyane. Mudutegurira ibiganiro byiza kandi byubaka. Ikibazo numva mfite ni ukubaza, nabazaga niba ngira ngo muri mesaje mu butumwa bugufi nabyanditse, niba hari uburyo bari gushyiraho bwo gushyigikira no kuzamura ba urundi rubyiruko ruri mu gihugu cy'Uburundi rukennye cyangwa ruciriritse rutabashije nko kwiga cyangwa se rituruka mu miryango ikennye. Ikindi ni nk'uko nashyizemo ikibazo kivuga ngo ese hari uburyo bashyiraho bwo gushyigikira ari harushanwa rya Misi Burundi kugira ngo naryo ritere imbere, kuba tuba twumva risa naho ridatera imbere nk'andi marushanwa.
Ego twumve niba hari. Ego urakoze cyane Mugisha, urakoze cyane. Reka mpindukire mbanze n'uwundi ku murongo wa telefone arindiriye. Musafiri Valence, Musafiri uraho neza?
Ego uraho neza.
Ikibazo cyangwa icyumviye?
Ego ngiye mu Rwanda Kigali.
Ego
nandagira mbabaze, ese iyo Misa and Misi Burundi Amerika, ese n'umuntu wo mu Burundi utaba mu gihugu ashobora kuyitabira cyangwa n'abantu bahangaho muri Esperance?
Ego urakoze. Ego reka mpere ku kibazo cya Mugisha, tugihere ku cerekeye ugwaruka rudafise uburyo. Mbega murabakira muri aya mahiganwa, muragerageza kubafasha, hama ni ku cerekeye niba mukorana na Miss Burundi mu Burundi, haba ari gukorana nabo canke kubafasha, kuko yavuze ati kuri we yumva umengo hariho intambwe batarashika. Ko mpere kuri wewe Marie,
fasha ugwaruka mu Burundi rudafise uburyo n'ivyiyumviro turiko tuyumvira kubera natwe turacari mu ntango ya Mr. Miss Burundi America. N'ivyiyumviro turiko turiyumvira tuzokora mu gihe kiri imbere, hanyuma no gukorana na Miss Burundi kuri twebwe byobiteka twobishima cyane, nayo ni intambwe tutarageraho ariko twifuza kugeraho.
Ego ishirahamwe rya Miss mu Burundi. Alo Marie,
uranyumva? Nari navuze yuko gukorana na Miss Burundi muri mu Burundi ni igitekerezo cyiza cyane, kandi ibyo dutera iteka ko twakorana nabo, ariko n'intambwe natwe tutarageraho tutararondera ukungene twakorana nabo mu gihe kiri imbere nabo nyene, kubera turashaka kubashigikira kandi nabo badushigikira. Twabona yuko dufashe intambwe yo gukorana nabo byotuma ukungene byotuma tukunda Burundi cyane, kandi byotuma duteza imbere Burundi nabo ngaha bakabona yuko dufatanya mu mugongo.
Ego hanyuma nawe Ibrahim, hari ibikorwa byo gufasha mwoba muriko muriyumvira nimwaja mu Burundi cyangwa musanzwe mukora muri iki gihe?
Mubyamabiri biri ku mutima cyangwa mvuga jewe ikintu kiri ku mutima cyane rwose jewe nshaka gukora, ninagera mu Burundi nshaka no kwicara n'ugwaruka rwo mu Burundi kwa abantu tunganya imyaka, ani kwicara nabo kubabwira ati uko ubuzima bumeze ino kora akintu maze kubona kenshi na kenshi nshimaze kukumva jewe kubona kuriye ngaha mu mahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndazi ko hari ibintu byinshi maze kubona n'ibintu byinshi maze kwiga kuko ndi ndakuze n'umunyeshuri cyangwa n'ubuzima mbamo bazi ko hari mu byinshi maze kubona noha impanuro ku banyeshuri bari mu Burundi sivyo cyo akaba ari kintu kiri ku mutima cyane kuronkoma yo gucana n'abanyeshuri bari mu Burundi tukicarana tukayaga kugira ati bamenye ati ko uko ibintu bimeze ino mu mahanga yo hanze y'Uburundi nabene bashobe bafise kandi bubashe bwo kubikora kandi bafise n'inguvu zo kubikora cyo ni kintu gikuru cyane igihugu cyane kiri ku mutima wanje nabashaka gukora ya
urakoze cyane ndumva ko Burundi koko buri ku mutima kandi ofisi imigambi irashe izofasha niwashobora kugenda ego hama kubijanye n'ibikorwa watsindiye mu mahiganwa wagiye mu mwaka uheze Ibrahim cyari kihe gikorwa wari washize imbere proje ni ihe wari watunganyije wari washikirije imbere
je natsinze kuri platform yitwa a true perspective hama kabari platform yarizanye yeje no kugira gufasha yani ibije community yacu tubamo aho dutuye ikintu cyari ku mutima niko mukunye na bivuga bwa mbere yani gushira twebwe abarundi kugira ngo tumenyekane sivyo amaproje nkuru nakoze jewe ndabicaye hasi ndiyumvira ati aho tuba kenshi na kenshi usanga kumva hari ama komite atandukanye kumva hariho komite y'aba Mexico hariho komite y'abanyaziya hariho komite ya yani kira bihugu bitandukanye ukumva n'abantu nyene bazwi aho dutuye habaye ibintu bihambaye kumva na bene barabahamagaye bashize imbere ugasanga yani ibintu byinshi kandi ukabona na twebwe twebwe abiwacu twebwe abazi biwacu gusanga harabaye ibintu bihambaye mu karere tubamo mugasanga bene ntabyo bazi sivyo amacene yumvira ku mutima ni kubera iki twebwe abarundi tudakunda kuba babaduhamagara natwe tukishyana nabo cyangwa na bene bakatumenya bakamenya imico yacu bakamenya uko tubayeho uko dutuyeho kandi ugasanga tutera abantu benshi aho tuba sivyo nk'umuntu ntarageze tuba ngaha muri Illinois ugasanga ntibatuzi cyane rwose naho baba bagize nk'ibintu bya na leta tubamo nambara amategeko mashasha ahari cyangwa abantu bakuru baba ngaha mu kirere tubamo ugasanga twebwe ntibatuzi cyangwa ntibazi uko twiyumvira sivyo cyambona ati ni mpaka icyo kintu ndacyiga nanagenda cyiga maze guciga mbura mbona yani nshaka cyane gose kugira na bene bamenye imico y'iwacu ni mpaka ndabagire ndabahaye amavitasho kugira ngire umunsi mukuru utuma baza tukishyana nabo aba banyamerika n'abandi bose bari mu Rwanda aho dutuye kugira bamenye imico y'iwacu natwe tumenye imico y'iwabo kugira muri kazoza nibagira yari ni amaproje ajejwe na utuba na bene bakaduha mu bakavuga ati ndiye abantu bari hari na barundi na bene tubakeneye baje dufatane nabo kugira niyo yari cyashe zikizo b'imbere bazobe bahari kugira naho ugenda ahantu kwa tubira je wende mu Burundi amura makara dutuye bakumenya ati uwo ni mu Burundi aba hanaka usumuce nyabaki tumwe kunuko so cyane ko je naragiye amavitasho abameyere babanga mu gashami bisagara turimo anaba mustanyeri naranuse niteka no kuyaga n'umukangisha w'umene amusenateri yitwa Sherry Bustos mbanye ne igihe nakoze icyo kena nakora umunsi mukuru nyine ntiyaronse umwanya wo kuza mugabo narumvise iteka kuba nayaze kuyaga na nyine kubera ndabizeho nize ndi umwana kuri mu Burundi kuba ndi kwishimo ndi kwanda yaga n'umuntu ze
buramatari
sikintu kigize
ikintu gikomeye
ego so abona na hayi bitacho meyere umwe meyere umwe muri gisagara tukibanga muri Davenport muri Iowa hama undi natumiye yakibwa utumwa mu meyere wa Moline kindi gisagara kiri ngaha mbira no mu meyere wangaha nyine bituye muri lokali nyine yaraje ama na bamustanteri aba county board members nabandi abantu ze ababosi bamashyirahamwe atandukanye bose ndabatumira bose baraje bafata ubwo butumwa hama cyanda ndondera n'abantu ze n'abantu mu rwarwa rw'iwacu cyangwa mu barundi bacu baturenga mbona bafise bakora kuri ibintu bihambaye bafise ama business atandukanye na bose ndabahamagara ambira no gwaruka bose bagonga mu karere tubamu ha mabimaze kuba yani ari nzwe umunsi mukuru hambaye kubera ari umwanya kugira na bene batumenye nuko navuze bwa mbere amaze kutumenya bakamenya hamba babona n'umuco wacu w'Ikirundi no nabandi bahari yari hari umuntu umwe mu babiri babatwarika kuba sizana bwo gute mu Kirundi twa state representative
abaserukira izo ntara
ego ama nene yaronse yani umwanya wo kwivuga ku mazina bwa ati niko ndukira iyi ntara ababwira abandi bose bari bahari ati sino yikira intara yacu ngaha ahashize ngo kira abantu bose bari ngaha mu gisagara tubamo baramubona arivuga hama amaze kumubona arabwira ati ko nabyo naje baserukira hama yani yari poze yari ku mutima cyane rwose kubera kugenda imbere no kwimenyesha twe abantu zeye abajene dufite ijambo twa ati ngo we want to put Burundi on the map
kwerekana nyine cyane rwose igihugu cy'u Burundi ku ikarata y'isi
so cyari kimwe yani yari projari ku mutima hama cyane rwose iri shyira mu gihe cyo Mr. Burundi na Mr. Burundi America cyane rwose cyane rwose kubitegura neza byagiye neza urumva yani cyari kimwe yani gihambaye cyane rwose ari ku mutima cyarabaye na ababibacu barundi bari ngaha tuba baraje barakirwa ubutumwa biba neza urumva kuva umwaka no kugenda imbere nikintu yani ngoza ndakora kiri ku mutima kandi akubira mbandanye gushangiriki nerekana imico y'iwacu na kananga mu kiwacu aho twa barundi bari ni umwaka uzanye mba ari kintu cyacu cyose kizaba kiba tuba bazaba bimbera ko hariho
abarundi
ego
birumvikana ko Ibrahim uri gukora igikorwa kidasanzwe uri kuraba ambassadeur ngaho muri Iowa ambassadeur y'igihugu cy'u Burundi ni nabashobora no kubivuga kuko kubona ushobora guhagurutsa umuramatari ugahagurutsa umushingamateka ugahagurutsa umukuru w'umutumba ugahagurutsa nyumba 10 bose ukabahagurutsa bakaza bakavuga bati turaje turemegwa butuma bwawe waranditse ikete ritomoye yumvikana imigambi yawe bakakwitabira bakanavuga namajambo turumva yuko muri aba jeune bariko bakora ibintu bihambaye ngaho muherereye ni ibintu bitoroshe na gato turabateye intege
ngo murakoze
hamabandanyiriza ho reka twumve iby'abandi bashikiriza babandanya babashikiriza ku murongo wa telefone hama muratubwira mu minota mike cyane dusigaranye ingene mwiteze urubanza rugiye kuzoza reka nakire umutumire wa nyuma sabushimike Calixte masegonda make Calixte kaze neza
ego ndabaramukije neza abanyanye bazehoa ama icyumviro cyanje ni kurabo barundi bari hanze bashoboye kukreya ibyo bintu byo kufasha ubundi gwaruka baciye muri minsi kugira ngo bashobore guteza imbere ibihugu barimo na cyane cyane ni byiza ariko bihugu igihugu cyangwa u Burundi kuko hari abajene benshi nabo bakeneye ko bufashwa kugira ngo bateze imbere igihugu cyangwa u Burundi ego intererano yanjye ndetse n'ubusabe kuri abo bategura ayo muhiganwa no gushyigikira abana ego ndashimira byumvewa
kwa madwai
jamu. Halo? Ego, turakumva. Ni aho kugaruka bikurategura iyo migambi yo gufasha ubundi bwa karitsiye ni byiza kugira ngo batere imbere ariko na cyane cyane yuko igihugu cy'amavukiro nabo baba bavukiye mu mahanga birayo kuko biba bikenewe cyane guteza imbere ibindi bihugu na cyane cyane nk'ibyo bimaze gutera imbere mu bw'u Burundi nabwo burabakeneye kandi no guhaka bw'u Burundi nabwo burakeneye ko rufashwa muri izo ntambwe kugira ngo rushobore guteza imbere nabo igihugu cyabo ego
urakoze cyane Calix reka tubandanye rero tuba nk'abasozera ikiganiro tubaza ibijyanye n'urubanza rugiye kuzoza mu ndwiza ego twarungikiwe amajwi n'abari mu bikorwa byo gutunganya iri higanwa harimo cyane cyane n'umwe mu batanguje iki gikorwa ca Miss akabari Isabella yari mu batanguje ibikorwa vya Miss Mr and Mrs Burundi America akaba yarungitse amajwi nawe nyene hamagarira abagenzi biwe abantu bose kugira ngo bazoze muri rihiganwa bazoze muri rubanza reka twumve amajwi yiwe
ndabaramukije mwese aho muva mu Kagera ko kazi nabanyita Isabel ndi kumwe n'Imana nkaba ndi director wa Mr na Miss Burundi America pageant uno musi tukaba turi ngaha kubaha ubutumire ku iteraniro kuri kurubanza kwa Mr na Miss Burundi America pageant ruzobera muri Davenport Iowa tariki 18 z'uku kwezi kwa gatandatu mwese turabahaye ikaze abarundi turashoboye ugaruka rw'abarundi turashoboye kandi abazokwiyamamaza bose barafise icyo babatekereye mwese turabahaye ikaze murakoze
ego uyu rero akabari Isabel ndi kumwe n'Imana umwe mu batanguje iki gikorwa cha Mr na Mrs Burundi America uwatsindiye amahiganwa ku ruhande rwa Mrs akaba ari nawe nyene yaturungikiye amajwi nawe nyene kugira ngo twumve ijambo yaradufitiye kuko bafatiriwe ntibashoboye kubana natwe mu kiganiro ariko bifuje ko nabo nyene mubumva kugira ngo mwitabira kamo kabo reka twumve na Yvette
muraho mwese aho muri hose ndabaramukije kukazina nitwa Yvette nishimwe nkabashaka kubatumira ku pageant izoba mu kwa gatandatu itariki 18 hano muri Davenport Iowa nikaze
ego uyu rero kabari wo mubari ko baradukurikirana kuri Facebook umwigeme mubona yambaye kanzu itukura umwigeme mwiza cyane yari kumwe na Ibrahim mu mwaka uheze batsindiye rero agashimwe ka Mr na Mrs bakaba bahamagarira mu rubanza ruzoba mu ndwiza abari mu micungararo abari muri leta zunze ubumwe za America kugira ngo muzo kwifatanye nabo mu mahiganwa aho bazotora abandi bashasha umu Mr mushasha no mu Mrs mushasha Marie rero duhindukire kuri wewe mu minota mike masegonda make tubyira ingene urubanza rutunganije mu ndwiza
urubanza ruratunganije kabisa ubu natwe turindiriye ko ruba n'umunezero cyane turatumiye nk'uko babivuze turatumiye abantu bose kuza mu kadoterite kanikaze turishimye kubera abazohiganwa mu itariki 18 ruheshi bariteguye kandi bararindiriye yuko abantu bababona berekane ibyiyumviro byabo berekane umuco wabo berekane n'umuco w'Abarundi kandi tukavuga yuko iyi ni intambwe ikomeye cyane dushaka kwerekana mu gutera imbere ngaha muri Amerika no mu n'abaserukira Burundi aho turi hose
ngo hama nawe Ibrahim akajambo kanyuma dusozera kumbure utumira nabagenzi bawe nikindi bo bashikiriza
amurakoze cyane maje nuvuga ati niko nkuko navuze bwa mbere nikuri akinikiri ku mutima niko kira umujene wose yobari ngaha mu mahanga nabo bari mu Burundi twicare tumenya ati ko twebwe twe rwaruka nitwe dufishe ububasha bwo guteza imbere Burundi bwacu kandi bacu bakoze batubwira ati nikwibuka iyo tuva aro hose kenshi na kenshi twebwe dukuriye mu buhanga tukira abana tuva muri high school kenshi na kenshi usanga kumva abana batinye kuvuga iyo bava batinye kuvuga ngo akora umurundi cyangwa akora umunyarwanda cyangwa akora umutanzania ukumva avuze ngo ava mu bindi bihugu mucyo icyo no babwira ati dukunda Burundi bwacu tuteje imbere kandi twiga cyane rwose kugira nihagera umwanya gufasha Burundi tuzaba twiteguye hama tubwira n'abatoyi bacu bamenye Burundi nabo baba kurenga mu mahanga nkuko mumvana je mbwi kirundi tubigisha ikirundi cy'iwacu tubigisha imico y'iwacu mpaye kazi cyane rwose nkuko Maria bivuze urwanda turabitegura cyane rwose ari ibintu bihambaye ibintu byose tubahaye ikaze kuri abandi bose barenga mu mahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Marie hari nimero abantu babahamagara ko bafise ibibazo canke bashaka ico baterera bo guhamagara kuzihe nimero
WhatsApp cyangwa ku nomero zisanzwe kuri 214 6555 ndonge kwisubiramo ni 2 4 6 5 5 1. Iyo niyo nomero umuntu wese ashobora kundonkeraho ari kuri WhatsApp cyangwa ku nomero isanzwe. Kandi ufite ibibazo ushobora kubaza ari ubu cyangwa muri kazoza, nikaze kukibaza. Ufite ibiterero ushobora
urakoze cyane, urakoze cyane. Uyo rero yari Nishimwe Marie hamwe na Mbanza Mihigo Ibrahim bo muri Mr na Mrs Burundi America urubanza rwawo rwimirije mu ndwiza. Niho duheraje ikiganiro cy'uno munsi. Mwakoze cyane mwese, mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye.